Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Mwaramutse bakunzi b'amakuru aca kuri radio Nzamba agateka kawe sangu ikaze muri kano kanya kamakuru yaranze inondwi dusozereye. Abantu 12 barapfuye abandi 7 barakomereka bikomeye hamwe n'umwana yabuze birengero bivuye ku isanganya ry'imodoka yabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu mu ntara ya Makamba. Ayo makuru atangwa n'ubushikiranganje bujeje umutekano bavuga ku imodoka y'ubwoko bwa Fuso yataye barabara ku kiraro kiri ku ruzi ruko ziri rugabura amakomine ya Makamba na Mabanda. Abakomeretse bavuye bajanwa kuvuzwa mu bitaro byo muri iyo ntara ya Makamba. Aho nyine Makamba imyimenyerezo ya gisirikare imaze iminsi kogwa n'ugwaruka gw'imbonera kure ku mutumba wa Samvura muri komine Mabanda. Iyo myimenyerezo ikaba iteye ubwoba bamwe mu banyagihugu byo ntara Makamba. Iyo myimenyerezo yatanguye ku igenekerezo rya gatanu za kuno kwezi turimwo. Inkuru dushikirizwa na Jean Baptiste Biriha.
Iyo myimenyerezo yatanguriye ku mutumba Samvura uri hejuru y'igisagara cya Mabanda ikaba yatangujwe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya gatanu za kuno kwezi n'urongoye urwaruka rw'imbonera kure ku rwego rw'igihugu nk'uko byemezwa na rumwe mu rwaruka rwa CNDD-FDD rwari rwitabye iyo nama. Rwaruka rukaba rwari rwaje ruturuka mu ntara yose ya Makamba. Mu byo rwabwiwe ngo kwari ukurusubiza ku kivi ukuri kwamye. Urongoye ubwo rwaruka ngo yarutegetse gukizura ijoro n'umutaga ngo kuko igihugu camaze kwinjiranwa n'abagwanyi. Inkuru dukura ngaho i Makamba ngo muri iyo nama harimo na bamwe mu bakozi biperereza. Inyuma iyo nama ngo haciye haba imyimenyerezo ya gisirikare. Ibyo bikorwa bikaba byavuye bitanguzwa no kuri wa gatandatu mu gitondo ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Aho urwaruka rugera kuri 50 rwazindutse rwiha amabarabara. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Makamba bakaba bari batekewe n'ubwoba. Ibyo biruko mu gihe no mu ntara ya Kirundo haheruka kuba inama bene iyo ijanye n'imyimenyerezo ya gisirikare. Twagerageje kurondera Sylvestre Ndayizeye arongoye ugaruka rw'imbonera kure ku rwego rw'igihugu ariko ntitwashoboye kumuronka.
Urakoze Jean Baptiste mu makuru yerekeye agateka kazi na muntu wahoze ari umushingamateka Fabiano Bancijanino uno munsi ugize kane ari mu ihero rya mimba yagirizwa kutubaha inzego beno kuhungabanya umutekano hagati no hanze y'igihugu. Ibijanye n'ihagarikwa ryiwe tubibaze François Bizimana.
Umushingamateka Fabiano Bancijanino abarizwa mu ihohero rikuru rya mpimba kuva ku munsi wa kane. Ingingo yo kumushyira mu buroko yafashwe hafi y'igihe cy'isaha imwe z'ijoro inyuma yo kumwumviriza muri parike ikukira sentare nkuru ya Ntahangwa. Ni nyuma yaho yari amaze iminsi itandatu afungiwe mu biro by'igipolisi bijejwe amatohoza BCR. Fabiano Bancijanino akaba yahagaritswe imuhira iwe n'igipolisi kiri kumwe n'utwara zone Ngagara Imerde Ndikuriyo hari ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Ni mu gihe uyo yahoze ari umushingamateka yagira atange ikiganiro ku bamenyeshamakuru ngo abeshuze amakuru ariko aracanacana ku mbuga ngurukanabumenyi ko yoba yatawe muri yompi. Kuri uwo munsi nyene Fabiano Bancijanino yaciye aja kumvirizwa mu gipolisi kijejwe amatohoza BCR mu nyuma acayinjizwa aho nyene mu gasho. Yagirijwe guhungabanya umutekano w'igihugu be no gushikiriza amajambo acyoza inzego. Naho biruko Fabiano Bancijanino ngo yoba ahogwa kuba ari umugabo atajya umunwa mu gushikiriza ahagaze nkuko byamuranze mu kiringo ciwe c'ubushingamateka. Akarorero ni ingene yiyamirije integuro y'itegeko ryagena uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nk'imboneza y'amaho mu gukunda igihugu. Aha mbere Bancijanino akaba yari yamenyesheje ko ahubwo uyo yahoze ari umukuru w'igihugu yarakwiye gukurikiranwa ku byaha by'agahomerabunwa byaranze intwaro yiwe. Tubibutse ko umushingamateka Fabiano Bancijanino yari yatowe mu ntara ya Bubanza mu runani Amizero y'Abarundi.
François Bizimana umwe mu bahoze ari abashingamateka Karoli Nditije abona ko Fabiano Bancijanino apfunzwe ku karenganyo. Profesor Charles Nditije arerekana ko mu mategeko agenga inama nshingamateka atomora ko umushingamateka adashobora guhogwa icyumviro yashikirije mu nama nshingamateka. Karoli Nditije abona kandi ko iyo fungwa rya Fabiano Bancijanino ari nko kugabisha umuntu wese yushaka kuvuga ibidahuye n'iby'ubutegetsi bwifuza. bijanye niyo nkuru nyene amakuru dukura mu yoro rya mimba yemeza ku uyo mushinga mateka Fabiano banshija nino kuri wa gatandatu yashizwe ahantu mu ikosorero kwizuba byinshi kandi ko atarafise uburenganzira bwo kwicara wahoze ari umushinga mateka Ronaldo Nyangoma asigura ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwamanye integuro zo kuremeranya kugira uwo budashaka bumuburabuze kubwiwe iyo ntumbero ya leta ya Evariste Ndayishimiye ngo niyo gutsimbataza intwaro y'igikenye ariko ngo ntagiye kinini ngwezi kamara kurikira Ronaldo Nyangoma
ivyo twovuga kuri ivyo byo gutoteza uyo mushinga mateka Fabiano bacyita nino ivyo byerekana kamere ingeso iyo ntwaro y'agakinyizo imaze imyaka 15 itwara Burundi kuko ivyo bagira byo guhonyanga agateka ka muntu n'ibintu iyo ntwaro yatanguranye urumva rero ni kamere muribuka amarimentanya yakoze umwaka 2006 kubesha ngo abanaka bahoze barongwe igihugu nka president domicile canke kadegengo bagira batembagaza ubutegetsi ico gihe na jewe muravyibuka neza yuko nakunda keshi kudoma urutoke kubitagenda neza no guhanura tucancane twashimikira kubyikora nabi kugira ngo ikosore ico gihe rero baciye bambona nk'umwasi wawo nanjye ndiko ndabahanura urumva rero yuko ibyo bagize mu mushinga mateka Fabiano subwa mbere nibyo bamenyereye imwe hakandu none bamaze gupfunga umushinga mateka bamwagiriza ngo yatutse leta ngo yatutse inzego wibaze rero umunyagihugu muto muto nawe ibyo rero bagiriza Fabiano niremendanya kuko ibyo yavugiye mu nama nshinga mateka ntibakeza kumukurikira reka utavugiye mu nama nshinga mateka ariko arahanura kuko narabyumvise ibyo yavuze byose ngira nta muntu ndatabishimiye twari guhanura kugira ngo bikebuke hanyuma kandi aho n'ukugabisha umunyagihugu wese umwe wa munyagihugu muto muto azokugwahuka kuryogora tuzogucisha ku buhomba rero ibyo bifite intumbero y'ugutsimbataza intwaro y'igisoda intwaro y'igitugu intwaro y'igikenye ariko icyo novuga abarundi uko ndabazi ibyo ntibazobisabira ko imyaka yose kuko ni intwaro zari zikaze z'umukazo intwaro z'igisoda abarundi haragira igihe bashangashirwa bagahaguruka akikura ko izo intwaro nk'izi kuko mwajumvise mu gihugu cya Sudani mu gihugu cya Mali mu minsi iheze
Ronaldo Nyangoma rero akaba yakuwe kuri telefone na mugenzi wacu Parfait mudasigana mu kanya turabandanya n'amakuru yaranze inondwi
amakuru makuru yaranze inondwi
umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ugira amatohoza ku Burundi wiyemeje kubandanya igikorwa cyawo cyo kugira amatohoza ku mabi ariko arakorerwa abanyagihugu Dudu Die narongoye uwo mugwi akaba yabivuze inyuma yaho ku munsi wa kabiri igisata cyawo ni cagati ya kazi na muntu cyongereje ikiringo cy'umwaka inyuma y'amatora yabaye ku bihugu bigize icyo gisata Dudu Die naranegura ko n'ubu butegetsi bw'u Burundi budashaka gukorana n'uwo mugwi ariko ko bitazobuza gukora amatohoza ku mabi ariko araba mu gihugu cy'u Burundi Reveriano bazikamwe
ukongera ikiringo uyo mugwi wa ONU ugira amatohoza ku Burundi byavuye mu nama igira ya 45 y'igisata caonikije wagateka kajira muntu mu Burundi hari kuwa 17 Nyakanga mu mwaka 2020 Geneve ibihugu bigize ico gisata bakaba baragize amatora kuri uyu wa kabiri igice kinini gitora kongera ikiringo uyo mugwi kubwa Dudu Die narongoye umugwi w'amatohoza ku Burundi avuga ko bagiye kubandanya akazi ko gushira habona ama bariko araba naho badafise uruhusha rwo gushika ku butaka bw'u Burundi
c'est une grande vigilance pour observer la situation des droits de l'homme souhaitons faire
no gushiramwo inguvu nyinshi kugira ukurikirane ibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi turipfuza kumviriza impande zose baba abo muri leta kugira tubishire mu byegeranyo dukora hama twumvirize kandi n'iyindi migwi yose ijoro rero turipfuza kubikora uko ni nacho gituma twongewe iki kiringo ukuvuga ko tugiye gusaba ko dukorera ku butaka bw'u Burundi
c'est-à-dire une demande d'accès pour que notre travail puisse nous permettre d'aller sur le territoire burundais.
Igihe hariko haraba iyo nama igira ya 45 leta y'u Burundi yarifatiye mu gahanga igisata cawo nikijejwe agata y'akazi na muntu n'uyo mugwi w'amatohoza ibicishije kuyiserukira i Geneve Tabure Nova yavuze ko iyo migwi ya ONU yitwara nk'abanyepolitike b'isi.
Le présent rapport est tellement musclé, diffamatoire et insultant.
Icegeranyo gishasha cerekana ko kirimo ibinyoma byinshi bikaboneka ko kidakwiye kwemerwa. Ico cegeranyo gisiga inyuma ibibazo byinshi gihambaye muri ibyo nico kumenya ko abajejwe agateka kazi na muntu boba barahinduye ibikorwa bajejwe kugira ngo ihinduke ugwego rucanishamwo bakagomba kwihindura abanyepolitike b'igihugu. Mucamake zerekana ko bashaka gukuraho intwaro ya CNDD-FDD.
L'objectif est de faire disparaître le gouvernement du CNDD-FDD.
Ku bihugu 47 vyatoye, 24 vyaremeje ingingo yemera kongera ikiringo uyo mugwi, 17 naco bashimye kubivuga ko nayo bitandatu biranka ko uyo mugwi bandanya.
Urakoze Reveriano abashingwa manza bakorewe n'ababandanya gukoregwa amabi mu Burundi, baranezerejwe niyongegwa y'ikiringo cy'umugwi w'amatoza. Washizweho n'ishiramwe mpuza bakungurije bagatera kazi na muntu kubwa Armelle niyongere umwe mu bashingwa manza avuga ko ibyo byerekana ku Burundi ugiye kubandanya bushinzwe kwigisho n'amakungu mu byerekeye agateka kazi na muntu Maître Armelle niyongere.
Turanezerwa cyane niyongegwa y'ikiringo cy'umugwi w'amatohoza ku Burundi washizweho n'inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe agateka kazi na muntu. Iyongegwa y'ikiringo cy'uwo mugwi vyerekana ko Burundi bugiye kuguma bushizwe kwijisho n'amakungu mu vyerekeye agateka kazi na muntu. Ayo matohoza akogwa n'uwo mugwi akazofasha no mu vyerekeye ubutungane. Twashaka gushimira ibihugu bigize iyo nama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yatoye kongera ikiringo uyo mugwi w'amatohoza ku neza y'abarundi hamwe n'abakorewe n'ababandanye bakoregwa mabi mu Burundi. Tugasaba leta y'u Burundi gusubira kunagura ura imigenderanire myiza n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU utibagiye uyo mugwi w'amatohoza ku Burundi. Ntimwibagire ko uyo mugwi w'amatohoza ari cyo gisata cyonyine gishobora kugira amatohoza yigenga ku mabi akoregwa Abarundi n'inzego za leta bafatikanije n'ugwaruka rw'iterabwoba imbonerakure rwegamiye umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uyo mugwi mu vyujejwe uradoma ku rutoki abakora mabi hama ukabashikiriza ubutungane.
Ubu naho amakuru yerekeye imigenderanire leta y'u Burundi yarafashe ingingo yo kugara ibiro biserukira iotawa mu gihugu cya Canada be na Brezilia mu gihugu cya Brezile. Makuru dukura muri bamwe mu banyepolitike b'Abarundi atumenyesha ko iyo ngingo ifitanye isano n'umugwi wa ONU ujeje amatohoza ku Burundi uherutse kongegwa ikiringo aho ivyo bihugu vyamye bishigikira ibikorwa vyawo. No kuri uno wa kabiri ivyo bihugu bikaba biri mu vyatoye ko ikiringo cy'uwo mugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi cokongegwa uwundi mwaka. Iruhande y'izo ambasade zugawe hari abaserukira Burundi bahamagawe kubera kiringo cyabo carangiye nk'uko amakuru duhabwa na bamwe mu bari muri ako kazi abivuga. Abo batumwe ko nabahora abaserukira Burundi Pretoria muri Afrika y'Epfo, iraba muri Maroc, Dubai muri Emirat Abini, Abuja muri Nigeria, Berlin mu Budagi, Caire muri Misiri, Nairobi muri Kenya na Riyadh muri Arabia Saudite. Tukiri muri cyo gisata cy'imigenderanire u Burundi nk'igihugu ciyemera ngo kigiye gusubiriza mu ndumane ibihugu vya Buraya byagifatiye ibihano kuva mu 2015 bafatirwe nabo ibihano batisubiye ko vuba bwango atakinze gusabwa. Ivyo vyashikirijwe na Berlin shingiro mu shirangaranje u Burundi ajeje imigenderanire n'ibindi bihugu inyuma y'inama yagiranye n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kuri uyu wa gatanu. Ibihugu byafashe inzira y'ibihano ngo bitegerezwa kumenya ko u Burundi ari igihugu cigenga. Tukurikire ya Berlin shingiro ni mushikiranganje Burundi ajeje imigenderanire n'ibindi bihugu.
Twifuje cyane kubashikiriza wa mugambi mukuru w'iterambere igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kugira ngo bamenye yuko ibyo bofasha kugira ngo igihugu gishire mu ngiro mugambi w'iterambere ko babwirizwa gukurikiza ibintu biri muri uwo mugambi badashobora kujya inyuma y'ibyo twega Abarundi twitoreye kugira ngo twiteze imbere. Nabwiye kandi yuko mu byo bagira byose babwiriza kubahiriza ubwigenge bw'igihugu badashobora kudutabika ibyo bonyine bigombeye. njerewe na ibashiki jikandi na ugeko bibigizwa kukulikizwa hanima wida kukulikizwe na ho hariho ingi ingo zifatwa mubihengi hivyo na wabigi hivyele keye migenda na nire yuurundi nibi hugu vyose vizari vise bukiwengaha yukari migenda na nire mbili usangi nyiza mugabo yuko hari hugu bimwe bimwe vizage yifatira ibihano burundi bikabifata kuvyukuri ata biyago vyabaye tutavuganye bakabifata kubushake bwabo murabizi ngene vyagenze kuva ibihumbi 2015 ivyo bihugu rero twabibwiye yuko muri iki gihe Burundi bufise inzego zitorewe na bene gihugu babwiriza guhindura ingendo bakaza tugakorana kandi tugakorana twubahana twese nk'ibihugu nabwiye yuko atagiye gucicana kibaho kandi burya nta gihugu cikwiye ijana ku ijana igihugu cyose kirakenera ikindi haba ibihugu bya rutura cyangwa ibihugu bito bito nta gihugu kibura kenera ikindi ivyo rero nababwiye yuko babwiriza kubahiriza ubwigenge bw'igihugu hamere nabasavye yuko ivyo bihano bafatiye Burundi n'abarundi batatugishije inama yuko kuvyukuri muri ibihe turimo ubu bidashobora kuronka isiguro yuko babwirizwa kubikura bwa vuba kandi atagisaba nabwiye yuko Burundi mu gihe bihano byoguma bibandanya kandi tambo ihari ko dushobora natwe nk'abene gihugu barundi nk'igihugu ciyemera kandi igihugu cigenga yuko babandanye bafata ibihano natwe dushobora kwasubiza mu ndumane hari byo bita mu gifaransa reciprocité byo bihugu navyo birafise imigambi ngaha bifisemwo inyungu navyo nyene bishobora dushobora natwe mu gihe byobandanya gufatira natwe ibihano kandi mugabo sivyo twoshira imbere tuzoguma tuyaga nabo ivyo vyofatwa ruko barengeje urugero natwe tuheza tukabikora gucyo ntituzokwama mugane wa wawundi dukubitwa ikofe kwitama tukadutegira indi hazoshigeho natwe dusubiza tuzoguma dutega itama bakubita gusa kandi baduhora ubusa
urundi rero nk'igihugu ca mbere gikenye ku isi ngo bwategerezwa kwigenza neza wowe kwama butuka ibihugu bibufasha ukubahiriza ivyo busabwa ivyo bivugwa na David Gakunzi umushakashatsi akaba n'umwanditsi kubwa David Gakunzi ngo ivyo vyerekana ko ubutegetsi bw'u Burundi butavyi ingene isi itunganijwe
u Burundi igihugu cyanyuma ubutunzi mu isi ngo kigiye gufatira ibihano ivyo bihugu by'ibihangange ivyo bintu byaradutwengeje tubyumvise byerekana yuko abatwaye u Burundi uyu munsi batumva isi ingene igenda cyangwa baba barabivuze kugira babeshe abarundi babereke ko nabo ari ibihangange ku by'ukuri ibyo bihano byafashwe kuko hari ikibazo mu Burundi bizovaho kubera yuko ababifashe bazi babiyumviriye yuko kubikuraho byofasha kugira ikibazo cy'u Burundi gikemurwe kugira ibintu bitere imbere ibitovaho ngo nuko ngo Burundi bwerekanye yuko ngo bufise amaboko cyangwa ngo bwateye ubwoba isi yose Burundi ni igihugu gikwiye kwicisha bugufi kikavuka neza kikitwara neza kireke kubo kwama kiratukana kivuga ibintu bitavugwa mu makungu
David Gakunzi rero akaba ari umwanditsi akaba n'umushakashatsi tukibutsa ko umwe bwa buraya runo munsi rubandana gusa u Burundi kubahiriza agateka kazi na muntu kwitaba ibiganiro nabo batavuga rumwe no kubahiriza amasezerano y'amahoro ya Arusha nikuri no rero nkuru ivuga ibijanye n'imigendanire nciye nsozera ko hano makuru yaranze ino ndwi mwakoze mwese kuba mwadukurikiye mwari kumwe na Patrick Mitabaro umugoroba mwiza mwese naho butaha
Ngiyi nzamba
Nzambira samirana
Amakuru makuru yaranze inundu